mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo uriya munsi Karuvariyo bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 25 kwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe 1960 i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene data Neville Imani guheza gire mwene data Neville urakoze cyane mwaramutse bagenzi nibakwe kuba ngaha mu rusengero kugira kandi iki gitondo ukorera umwami mu buryo bwo kwigisha ijambo no gusengera abagwaye kandi ndakenguruka cyane ku bw'uyu munsi kandi natangaye neza mu gihe ninjira mwene data yigiye imbere maze avuga ati sinshaka kuba nka wa munyamibemba tabereye yakijijwe indwara ni mwene data wayiti naramusengeye kandi umwami yaramukijije neza kandi yajarira kunkora mu ntoke kandi yavuze koko yashaka gushima umwami kuba yarakinze yashaka kugaruka no gutanga amashimwe yose byarahebye ameze neza cyane ubu turakenguruka kubw'ibyo bishinga ntahe andi Charlie wewe na mwene data Jeffrey sinamba mubyifuza muduge ngaha maze mufate izi ntebe ngaha hejuru kandi murahawe ikaze cyane rwose kubw'ibyo ntimuja gutegerezwa guhagarara urya mwene data wundi hariya na mwene data wundi muze ngaha hejuru muri ngaha hari ibibanza bikeye ku ntebe kubw'ibyo ntimuja gutegerezwa guhagarara ndibaza ibibanza bikeye ngaha kandi ego mwoba hawe ikaze rwose muze mufate ibi bibanza turanezerewe kuba ndibaza ko byavuzwe igihe kimwe ngo naranezerewe igihe bambwira ngo Imana iguhezagire mwene data urakoze 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 naranezerewe igihe bambwira ngo tuje mu ngoro y'umwami iryo nibakwe n'umunezero by'umukristo kuja mu ngoro y'umwami ndavye ahantu nka hose mbonye abagenzi banje benshi cyane ngaha iki gitondo ibi birampimbaye cyane ndanezerewe kubona mwene data na mushiki wacu doce ngaha bo muri Ohio ndabona mwene data na mushiki wacu amusronge hari nyuma bakoze urugendo kuva aho Imana ibahezagire namwe mwese kandi yo uravye gusa nkaho subona benshi cyane byose nibigoye kuronka amazina yabo bose mushiki wacu hova turanezerewe kukubona ngaha iki gitondo uvuye muri Kentucky na Charlie na Neville na mwene data Jeffries n'umuryango we kandi nyene ni benshi ngaha bavuye inyuma y'igisagara rero turiteze ibihe bihambaye mu mwami iki gitondo twiteze ko Imana ihura natwe mu buryo bwo guhezagira ubugingo bwacu no kuduha ibintu dukeneye kandi iyo ndavye hirya no hino muri iki kibanza hamwe no hamagara abagenzi banje bose ngahariya no hino nofata igice kinini ya cy'igitondo ndabavuga uko batandukanye bituma numva meze neza kugaruka mu rusengero kuhabona abantu bose dushobora guhura mbega bizomera gute nitwashika mu ijuru maze tugahura ira hariya muri kiriya gihe gihambaye kizohoraho gufataniriza hamwe ibihe bidashira hafi y'intebe y'umwami Imana n'imigisha nyene nyo twese twipfuje twebwe hariya tuzohindurwa duse nawe mu ishusho yiwe hamwe na mwemu wiwe kuri twebwe tumusenga kandi tumukorera ibihe bidashira ntituzokwigera turuha iyumvire gusa nta kintu na kimwe ushobora kwiyumvira ibyiyumvira ko gukunda gukora ariko rimwe na rimwe urarambirwa kugikora shabe ndakeka jewe nawe twarahize inkezi kuruta ikindi kintu cyose dukunda gukora muri ubwo buryo ariko urazi birakuruhisha kubikora kandi ndakunda kugutembera kuja mu misozi hanyuma ngatembera gusa ariko ndaruha rimwe na rimwe ugashaka gukora ikindi kintu kandi nkunda gutwara imodoka rimwe na rimwe numva nsa n'uwurushe kandi natabagaye n'imitsi karanda nshasimbira mu modoka yanje agusa maze nkihereza ibarabara amaboko kuri vora ntwari modoka ndirimbane ndanezerewe cyane ko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo kandi ikindi kintu ndacakiriyo vora nka naririmba maze nka adidi ibirenge hasi nka nasemerera kandi yemwe haheza akanya ndaruha hanyuma ngasubira muhira maze ngatangura ikindi kintu ariko ni twashikaho tutazo tazira imana muri ubwo bwami bushasha ntihazokwigera habaho umwanya w'uburuhe hazokwama umugisha gusa bibandanya gusa ariko birumvikana tuzoba twarahinduwe ico gihe ntituzoba tumeze nk'uko tumeze ubu tuzoba dutandukanye ibyaremwe bitandukanye n'ibyo turi muri iki gihe rero turanezerewe nariko ndiyumvira gusa sinzi ko nigeze kuvuga ibicanko ya mwene data shari haraheze igihe nari kumwe nawe hefi Kentucky hanyuma avuga ati mwene data Branham wiyumvira yuko mu nganji y'imyaka igihumbi jewe nawe tuzohiga inkezi navuze nti sindavyibaza Sharri ati yemwe twarabikunda cyane ati wibaza ko tuzobikora dushitse mu nganji y'imyaka igihumbi navuze ntoya nta kintu na kimwe kizokwishwa mu nganji y'imyaka igihumbi hanyuma avuga ati yemwe twarabikunda navuze ni Sharri byogenda gute hamwe no kwemeza ko igihe kimwe wari ingurube hanyuma roduzwa ushika ku kinyabugingo cyo ku rwego rwo hejuru kugeza ubaye umuntu mbega wogenda woshaka gusubira inyuma amazi ukanezererwa n'ibiryohera ingurube atoya navuze nti urabona woba uri hejuru ane kuruta ingurube uburu umuntu ntiwosubira kwifuza kuba ingurube navuze nti rero ibyo bigwiza inshuro ibihumbi cumi kandi ni kuzoba umeze niwahindurwa uva ngaho uja aho uzoburi ntizokwigera wifuza kuba ukundi kuntu nivyo azoba ari ibintu bitandukanye ndanezerewe cyane no kuvyiyumvira gusa kumenya ko umunsi umwe tuzoduga ku rwego rubi hejuru cyane rero ubu mwama bikunze ku munsi w'iyinga uriho azoba hafi rero nzogenda nsohoke nja Iwaiming hafi hamwe n'umugenzi mwiza canke hariya muri Idaho hamwe n'umugenzi wanje mwiza mwene data Mineral Gambrit mwene data Clyde Snow abagabo babagwiza tunga baba Kristo mu mwindwiza indwi kuri kiriyiza n'ubu itariki indwi integerezwa kuba ndi I Dallas muri Texas mu gikorane gikomeye citiriwe ry'ugukira kandi joro nzovuga ni itariki indwi hanyuma ngaruke kugira ngo nje muri Idaho hamwe na mwene data Gambrit hamwe n'abagabo babagwiza tunga baba Kristo hanyuma nkumbure ngira ijoro rimwe kuri Minneapolis mbere yuko tugenda hanyuma rero hazoba akavu na musaseka kamwe k'abagabo babagwiza tunga baba Kristo umwami abishatse kuwiyinguza mu gitondo shaka kugaruka ngaha ku rusengero ubugira kandi namba vyemewe akabari n'ubugombe bw'umwami kandi shaka kuvuga ku cigwa cagashururu mu muyaga namba Imana ibishaka bisa naho bimaze iyinga biri ku mutima wanjye kandi kijya gitondo kare cyane hafi saa icumi z'ijoro naravyutse hanyuma ngira ikiciyumvira uriya munsi karuvariyo akani shaka kubivuga ku iki gitondo urya munsi karuvariyo kandi ubu naho kuri iki gisomwa nimuze tuzingurube bibiliya zacu mu byanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo mu gice cy'ibiri n'indwi kandi dutangurire ku murongo w'ibiri n'indwi hama dusoma agace k'iki cyanditswe kugira turonke urufatiro hanyuma turatanguriraho kandi nyuma y'inyigisho hanyuma turasengera abagwaye kandi yo kuva igihe mperuka ngaha nibuka gusa ngereranya igikorwa canje gishasha naronse ibishinga ntahe byinshi kuva muri ico gikorane kuruta ibindi byose nagize imbere yaho hari ikintu gituma utegerezwa kuvuganira n'umuntu utaravye ibintu bisiga ubwenge byibonekeza ariko murabona ugukira biva ku kwizera k'umuntu ubwiwe rero mu gihe umuntu ubwiwe afise ukwizera kandi barabona kumwe mwemu yera yaja ku bantu hanyuma akavuga ati iki niki cabaye kandi yuko witwa izina iri n'iri kandi ututuruka ahantu hanaha niki wakoze kandi bizogenda uku kandi byose bikaba uko gusa ku bw'ibyo umuntu wese yicaye ngayo ategerejwe kurangamiza hejuru hanyuma akavuga ati iyo itegerezwa kuba ari Imana ndakiriye kumukira kwanje ariko mu gicingo cy'ibyo umuntu aravuga ati ndambika ku ibiganza hanyu musengere kugira nkira ariko ubwo nibwo buryo twigishwa mwaha muri Amerika kandi niyo mpamvu twizera nkuko kandi ico ni cyanditswe neza na neza ariko rero turabona muri Afrika n'ahandi hagize ikintu nk'ico gikore kikoraniro ryose ririterera hejuru carimwe bakagira ugukira kubera batarigera bigishwa ikintu na kimwe murabona ntibarigera bigishwa na rimwe ugukira hanyuma rero bamaze kubibona barabona ko hari Imana nzima kandi nambari nzima irahambaye kandi irakiza kandi ivyo nivyo kukuru fafatiro rwara maze gushigwaho umushinge yuko ari wakiza kandaga kiza abantu hama babonye kubaho kwiwe biciye mu rusengero rwe baca bavuga bati ivyo birahagije nivyo gusa dukeneye ariko etwarigishijwe kurambika ibiganza kubarwaye n'ibindi nk'ivyo nico gituma bidakora muri Amerika ubu mwibuke kuwiyinguza mu gitondo umwami abishatse mwene data nevira zo bitangaza byo kuri kanda gashururu mu muyaga ubu ni nabaha umwanya mutoya wo kuzingura mu byanditswe muri Matayo 27 muze tutangurire mu gice c'27 c'ubutumwa bwiza bw'uwera Matayo. Ubu muze twumvirize neze gisomwa maze abasoda b'icyo cegera cya Kayisariya bajana Yesu mu iboma bateraniriza ingabo zose kuri we bamwamburiza iwe mpuzu bamwambika umutama na w'agahama batsibigitsibo cya mahwa bakimwambika mu mutwe bashira n'ibirenge mukuru ryo kwiwe baramupfukamira baramucurira bati ndagize bwake mwami w'Abayuda bamupfuma amate bamushikura ryarenga bari mukubita mu mutwe bamaze kumucurira bamwambika wa mutamana bamwambika iziwe mpuzu bamujana ko mubamba bakirenga irembo bahura n'umunyakurene yitwa Simoni yo baramufata kugira ngo amutwaze umusaraba bashitse ahantu hitwa igorogota risobanura ngo ahantu hagahanga bamuhavi n'ivanze n'umuti w'umururazi ngo ayinywe ayiyumvirije yanka kuyinywa bamaze kumubamba bagabura impuzu ziwe barazipfingira ngo ibyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana bishike bagabura impuzu zanje bapfingira umwambaro wanje abicara hano baramurinda hejuru y'umutwe wiwe bahashira ikirego ciwe canditwe ngo uyu Yesu umwami w'Abayuda maze babambana n'abambuzi babiri umwe iburyo wundi bumosa bahita baramutuka bazunguza imitwe batewe usambura urusengero ukagubaka mu minsi itatu niwikize niwabura umwana w'Imana uri manure ko musaraba n'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ibyanditswe n'abashinga ntahe bamucurira batyo nabo bati yakigije abandi we ntashobora kwikiza niyabari umwana mwami w'Abisirayeli niyimanuye ku musaraba ubu nyene duheze tumwizere
and saying, thou that destroyed the temple and buildest it in 3 days, say thyself, if thou be the Son of God, come down from the cross. Likewise also the chief priests mocking him. If he be the king of Israel, let him now come down from the cross and we will believe.
Nabambuzi babambanywe nawe nabo barabimutukuhereye ku isaha ya gatandatu. Ubwira kabiri.
Save him, for he said,
ubwira kabiri bukorana mu gihugu cyose gushitsa ku isaha y'icenda nko ku isaha y'icenda Yesu asemerera n'ijwi rirenga ati eri eri rama sabakatani risobanurwa ngo mana yanje niki kikumpebesheje
about the ninth hour Jesus cried with a loud voice and ilala ilala lama sabai that is to say my God, my God, why hast thou forsaken me?
bamwe mu bahahagaze babyumvise baravuga batuyo ahamagaye Eliya. Bunonye n'umwe muri bo aca arirukanga yabira siponga yuzuza inkarisha ayirungikisha irenga arayimusomesha, ariko abandi bati banze ugume turabe ko Eliya yoza kumukiza. Yesu yongera gusemerera n'ijwi rirenga umutima uraca. Igihuzu gikingiriye ahera cyane ho urusengero gitantamwo kabo kubiruhereye hejuru ugashitsa hasi, isi iratigita, ibitandara birasaduka, imva ziruguruka, imibyimba myinshi yabera bari basinziriye irazurwa. Bava mu mva maze kuzuka bashika mu gisagara cera, babonekera benshi. Umugabisha w'abasodijana n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye isi itigita n'ibibaye baratinya cyane bati niby'ukuri uyu yari umwana w'Imana. Nimuze twunamika imitwe yacu gusa kubwo umwanya w'isengesho. Mwami, turazi kuri Imana, kandi bi tumaze gusomira ijambo rihezagiye kandi ryera, dushobora kuguma tubona ko kamere yawe itahindutse. Wa muri Imana, kandi umengo Yesu ntiyaragiye kuronka ubufasha na bumwe, ko yari yaguye mu maboko y'ababisha kandi bari bamutabaguye, bari bamuciriye ko, bari bamukekeje, kandi yari amanitse ku musaraba yuzuye amaraso ari ku mpfiro, kandi umengo nta bufasha bwari buhari ahantu na hamwe gushika naho yasemereye ubwo ati Mana yanje wampebeye iki. Ari kukora mu mwanya ta kintu na kimwe kindi gikora. Twarahawe kumenya Mwami yuko namba dufise imigezi yariyo yose tudashobora kujabuka, namba dufise imisozi yariyo yose tudashobora gucamwo. Imana n'umuhinga mu gukora ibintu abandi badashobora gukora. Urumuhinga ku gikorwa kuko waruhuza impamvu y'urya munsi kuri Karuvariyo. Wewe nk'Imana utagira iherezo wamenye ku iyi saha yategerezwa kuza, ariko igihe byashyitswa rero wea warerekanye ko wari Imana, warerekanye kuhambaye. Uwo yari we waranyiganyije isi kandi abera bari basinziriye mu ivu barasohotse. Wariraburanije izuba mu ijoro nk'umwijima wo mu ijoro, vyerekana ko wari Imana, ariko wasa n'uwacecetse igihe kirekire cane. Muze bivuye kuri ibi twigira inama yuko mu gihe tuzoba tugendera muri mwe muturongowe n'ikiganza c'Imana, ntaco bitwaye ibisa naho atari ukuri. Yamara duhanganye na Karuvariyo, Imana izovuga. Imana izovuga mu gihe nyacyo, mu mwanya ukwiriye. Rero Mana Data, twosaba uguharirwa kw'ibyaha byacu n'ibigabitanyo byacu. Twosaba ko mwemu wawe aturongora, uturongore nk'uko inuma yarongoye umwagazi w'intama. Duhe tuba abantu bagamburuka imbere y'ibishobora kudushikira ibyo ari byo byose, tumenye ibi yuko Imana ifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Rero tuzi ko byose bizogenda neza. Ube kumwe natwe muri iki gikorane. Turasaba yuko wokiza abo babereye gukira kandi barondera agakiza, wuzuza ubugingo budashira abo bariko baraburondera. Turasaba yuko wokiza abagwaye n'abananiwe baje barondera ugukira indwara, kandi tuzogushima kubw'ivyo tubisavye mu izina ry'umwana wawe umukiza wacu Yesu Kristo. Amen.
Amen.
Ubu mu butumwa bw'iki gitondo twifuza ko muraba neza igikorwa nahisemo kuvuga ko uriya munsi Karuvariyo bisa nk'aho bitoba bijanye hategerezwa kuba ari ku wa gatanu mwerana twotegerejwe kwibuka Karuvariyo buri munsi kandi twarumvise byinshi kuri yo dusoma byinshi kuri yo abavugabutumwa barawigishije ko kuva ku itangiriro ry'igihe abaririmbyi barayiririmbye kuva kera abahanuzi barayivuze ku itaraba imyaka amajana n'imbere y'uko ishika kandi abahanuzi b'iki gihe bereka abantu igihe yashikiye n'umunsi uhambaye rwose n'umunsi umwe mu minsi ihambaye mu minsi yose Imana yigeze kureka ngo ibeho ku isi kandi namba uhambaye gutyo ku kiremwa muntu Karuvariyo nibaza ko ari byiza kuri twebwe gusubira inyuma hanyuma tugasuzuma tukaraba gusa icyo usigura kuri twebwe kuko sinkekeranya muri iki gihe cya nyuma turi ko turabamwo turashaka kumenya akamaro kose k'Imana dushobora kumenya kandi byose ibyo dushobora kuronka turi hano ngo tubyige tubone ibyo ari byo kuri twebwe n'ibyo Imana yadukoreye kandi turabona ibyo yasezeranye kudukorera rero nicyo gituma tuza gusenga nicyo gituma umuvugabutumwa avuga ubutumwa nicyo gituma yiga kandi yiyumvira ku byanditswe kandi arondera guhemekerwa ni kubera ari umukozi akorera abantu b'Imana kandi agerageza gutora ikintu gishobora icyo Imana yoshobora kubwira abantu bayo ikintu cyoshobora kubafasha nkumbure gishobora kuba bakabacira ko iteka mu byaha byabo ariko gishobora kubafasha kubatera intambwe bagashobora guheba ibyaha byabo hanyuma rero bagahaguruka bagakorera umwami abakozi b'Imana botegerejwe kurondera ibyo bintu kandi uyu munsi uhambaye cyane umwe mu minsi ihambaye reka turabe ibintu bitatu bitandukanye uwo munsi usigura kuri twebwe twoshobora gufata amajana ariko muri iki gitondo natoye gusa ibintu bitandukanye ibintu nkenerwa dushaka kuraba mu mwanya mutoyo ukurikira icyo Karuvariyo isigura kuri twebwe kandi ndasaba ibyo biciriye kwiteka umunyabyaha wese ari ngaha kandi bitume buri uwera gupfukama bituma umuntu wese agwaye aduza ukwizera kwiwe ku Mana kandi agende yakize buri munyabyaha yakijijwe uwaguye wese yagarutse kandi yitera isoni kandi buri uwera anezerwe hanyuma afata icyemezo gishasha n'ibyizigiro bishasha ikintu kimwe gikomeye gihambaye Karuvariyo isigura kuri twebwe no ku isi ni uko yakemuye ikibazo cy'ibyaha burundu umuntu yatsindwa n'icyaha kandi icyaha cyari gihana nta muntu n'umwe yoshoboye kuriha igihano cyari kinini rwose gushika hata muntu n'umwe yoshoboye kukiriha ndizeye by'ukuri Imana yari yabiteguye muri iyo ntumbero ko igihano cyobaye kinini rwose ku buryo hata muntu yoshoboye kukiriha ku bw'ibyo niwe yashoboye kubikora ubwiwe rero igihano cy'icyaha cyari urupfu kandi twese twavukiye mu byaha twasamiwe inda mu byaha tuza mu isi turababeshi ku bw'ibyo nta n'umwe muri twebwe yari abereye cyangwa ntibashobora kuronka n'umwe mu isi yari abereye kandi icyaha ntiyatanguriye mu isi icyaha cyatanguriye mu ijuru Lucy yadi Lucifero mu rwanizi cyari kiremwa cyaciriwe kwiteka kubwo kutubaha kwacu imbere yuko kinashika ku isi. Icyaha cyatanguriye mu ijuru aho Imana yashyize abamarayika n'abandi ku buryo bumwe nk'aho yashyize abantu. Ubumenyi, igiti cy'ubumenyi, igiti cy'ubugingo n'igiti cy'ubumenyi, aho umuntu ashobora guhitamwo. Kandi igihe Lucifer yahabwa uburenganzira bwo guhitamwo, yashatse ikintu cyiza kurusha icyo Imana yari ifise, naho ingorane zatanguriye. Kandi hari icyasabwa ku cyaha, icyasabwa cyari urupfu. Urupfu rwari igihano, kandi icyo ni twashobora kujya mu nsobanuro nyinshi z'ibi, kuko sinizera ko hatari urupfu rumwe, hari ubugingo bumwe. Kandi nizeye ko umuntu afise ubugingo budashira adashobora gupfa. Kandi nizeye ko hari ukurimbuka k'ubugingo bucumura, kuko Bibiliya ivuga iti ubugingo bucumura nibwo by'ukuri buzopfa. Si umuntu, ubugingo bucumura. Kubw'ibyo Satani ashobora by'ukuri gupfa. Kurimbuka rwose, yesi ingene ntashobora guhuza n'abizera ko Satani azokizwa. Yaracumuye kandi niwe soko y'icyaha, kandi ubugingo bwiwe bwaracumuye, kandi yari mpemu. Iyo mpemu izokomvomvogwa burundu iherengetere. Kandi igihe icyaha cyashika ku isi, hariya ku itanguriro nk'umwitwikiro w'umwijima ukorotse uva mu ijuru, cyahagaritse umutima isi rwose, cyashyize buri kiremwa ku isi n'ibiremwa byose by'Imana mu buja. Umuntu yari munsi y'ubuja bw'urupfu, indwara, ingorane, amarushwa. Ibidukikije byose byarwanye nacyo. Icyaha cyasinzirije isi kirayimugaza by'ukuri. Kandi rero twisanze hano atabyizigiro, kuko ibiremwa byose byo mu isi byabaye uko. Kandi umuntu wese yavukiye mu isi yagendwa nacyo, rero byategerezwa kuva ahantu hanaka ata cyaha cyariho. Nticyashobora kuva ku isi. Umwe muri twebwe ntiyashobora gucungura uwundi, byotegerejwe kuva ku wundi. Kubw'ibyo igihe umuntu yamenya yuko yatandukanye n'Imana yiwe, yahindutse inyererezi. Bararize, bavugije induru, baracumukuye, baragerera mu misozi no mu bugaragwa, barondera igisagara Imana yari umwubatsi n'umugezi wacu, kubera yuko yari azi ko aramutse agarutse imbere y'Imana yoshobora kubivugana ko nayo. Ariko nta nzira yo kugaruka yariho, yari yazimiye, ntiyari azi inzira yo guhindukiriramwo. Nuko arasohoka gusa yerera agerageza kurondera ahantu yashobora kubona inzira yo gusubira aho hantu. Ikintu kinakibwina muri we cyamubwira yuko yakomoka ahantu hari hatunganye. Nta muntu ari hano muri iri koraniro ryumviriza riboneka muri iki gitondo, canke mu ikoraniro ryumviriza kuri bande. Aho izoja ku isi hose nta wuri ngaha canke ahantu na hamwe atarondera uko gutungana. Iyo amafa ama fagitire ya warishwe wiyumviru tivyo bizoke muri kibazo mugiha ama fagitire yawe yishwe haba umuntu arwaye mu muryango wawe iyo uburwayi ubuheze ucuronka ama fagitire menshi yo kuriha mu mwanya n'umwanya umushatsi wawe uhinduka imvi hanyuma ugashaka gusubira kuba umuntu akiri muto kandi hari ikintu kinaka igihe cyose umwanya wose kandi kubera uwo muzi wica ariko mu mutima wawe kubera ko ubirondera byerekana yuko hariho gutungana ahantu hanaka hari ikintu kinaka icyo nicyo gituma kenshi no munsi umunyabyaha kiyerera umukobwa muto mwiza azomwa umushatsi wiwe kugira akundwe na benshi asige mu maso hiwe kugira aboneke neza yambara impuzu erekana uko yaremwe kuko nicyo kintu conye nashobora kuronka arondera ahantu hanaka mu kugerageza kuronkera ikintu kinaka kimugarukana kuri we mu gihe ashobora gutuma abagabo bamusifura bamuramutsa bamweza kwa karimi umusore azogerageza kwigira ukuntu aboneka neza ku mugore agerageza kwigira ukuntu aboneka neza kuri we ababanyi bazokubaka inzu hanyuma bayishinga ukuntu kunaka kugira izoboneke neza gatoyi gusumba iyo umubanyi igihe cyose turiko turarondera ikintu kinaka hariho ikintu kinaka kiguma kija hejuru yacu gatoya umugore akiri mutazoronka uwundi mugore azwi cyane kumusumba umubanyi azobona inzu nziza neza cyane gusumba rwiwe umugore abona uwundi mugore yambaye ukuntu kunaka aboneka neza gusumba uko we aboneka n'ikintu kinaka muri twebwe kirondera ikintu kinaka kandi byerekana yuko twatakaye twazimiye dushaka kuronka ikintu cyo duhaza kizokuzuza icyo kinogo cy'inzaraha ariko bisa n'uko tudashobora kukironka abantu barabigerageje ibihe byose barabiririye baravuga ikinduru barakoze ikintu cyose bari bazi gukora ariko naho biri uko ntibakironse bagumye bagerera hirya no hino ku isi impera n'imperuka umunsi umwe wa munsi karuvariyo hariho umwe yajava mu bwiza umwe izina ryiwe ari Yesu Kristo umwana w'Imana we yaje avuye mu bwiza hanyuma karuvari yirabaho uwo ni wo munsi igiciro carishwe kandi ikibazo cy'icyaha carangiye burundu kandi yuguruye inzira ija kuri kino kintu icyo twari dufitiye inzara n'inyota yazanye ikibanza cyo guhazwa nta muntu yigeze kugendera karuvariyo ngo abone ukuntu yari imeze yoshobora kuguma ari wa wundi ikintu cyose yigeze kwifuza cyangwa kurondera cyane ahura na cyo igihe ashyitse aho hantu wari umunsi uhambaye cyane kandi ikintu gihambaye cyane wanyiganyije isi uko itigeze inyiganyizwa imbere igihe Yesu yapfa ikaruvariyo hanyuma yishura ikibazo cy'icyaha inosi y'ibyaha yinjiwe n'umwijima izuba ryarenze ku murango ryagaragaje umubabaro kandi amabuye yarasadutse imisozi iranyiganyiga hanyuma imibiri yarapfuye iva mu mva n'iki cyabitumye Imana yatumbereye ikaruvariyo yakomerekeje kirya gikoko cyitwa Satani burundu ubu yarakoze cyane kuva icyo gihe kuko yazaniye umuco umuntu kandi umuntu wese arazi ko igikoko gikomeretse aricyo gikara cyane kija hirya no hino cyavunitse umugongo rero Satani yaranesheje ikaruvariyo isi yaremeje ko byari byo ikiguzi gihambaye cyane kigeze kurihwa kandi uryumwe we wenyine yashobora kukiriha yaraje hanyuma arabikora ikaruvariyo aho niho igiciro gihambaye carihiwe ico ni kimwe muri ibyo bintu Imana yari yaragisabye nta muntu yarabereye nta muntu yarashowe nta muntu yari kubikora kandi Imana yaraje ubwayo hanyuma yigira umuntu hanyuma ibaho ubuzima bw'umuntu mu byifuzo by'umuntu hanyuma irabambwa ikaruvariyo kandi ngaho igihe Satani yibajije ko atoshoboye kubikora we atoshoboye kubicamo yaciye Getsemane mu kigeragezo icyo ari cyo cyose umuntu uwo ari we wese yobayemo yabibayemo cyo kimwe n'abandi bose ariko yararishe ikiguzi kandi icyo nicyo cyatumye isi yiraburanirwa isi yabaye nk'iyasinziriye kugira ngo ibagwe igihe umuganga ateye umuntu umuti usinziriza ngo amubage abanza kumuryamika imbere y'uko abikora kandi igihe Imana yabaga ishengero isi yarasinziriye ibyaremwe biracugumira nta gitangaje Imana mu mubiri yari kwirapfa Echari gihisi yari irindiriye naho benshi muri bo batabimenye nkuko biri uno munsi benshi bararorereye bino bintu kandi naho nyene batabitahura ntibabone iyo bija baracari riko baragerageza kurondera ibinezereza n'ibindi by'isi bagerageza kurondera ingene boronka akubibamwo hari habaye ibimenyetso byinshi byerekana uno munsi ibiwerekana byinshi byari byerekanywe n'umwagazi w'intama n'ikimasa n'intunguru n'ibyo bintu byose ariko nibyo nyene ntibyagikuraho ntibyashobora kumena ububasha bw'urupfu ari nabwo Satani yarashingiye ko ku isi yamabuye nyene yigeze kugenda genda ko aduga amanuka ku isi aturira umuriro Lusiferi yari umwana w'agaturu turu akandi yagenze ku isi gihe yariko irakumuriro w'ibirunga yo mabuye nyene yarazimye gihe Yesu yapfika ruvariyo yasokorokava mu isi igiciro cararishwe ubuja bwa Satani bwari bwasambuwe Imana yasubije mu maboko uburyo umuntu uburyo bwo gusubira kuri ico yariko ararondera ntiyosubiriye kurira na rimwe uwo mugere wapfunya uruti rw'umugongo rwa Satani hari ikaruvariyo uruti rw'icaha uruti rw'indwara kandi bica bizana ku kiremwa gipfa ku isi gusubira mu nyonga y'Imana byahariwe haleluya ibyaha byacu byarahariwe Satani nta kitujugumiza mu mwiza kure y'Imana hariho inzira yaciwe hariho telefone yashyizweho hariho inzira y'insinzi ija n'umuntu wese gushika ku murongo namba umuntu yuzuye ibyaha imuhuza n'ihuriro ry'imirongo arashobora kubabarigwa icyo caha si icyo gusa ariko icyo caha kira rihwa yo ntutegerezwa kuvuga ngo simbereye ego ntubereye mu by'ukuri ntubereye ntiwo mubaye namba ariko umwabereye yatwaye ikibanza cawe uridegembya ntibikenewe kusubira kuyerera ukuntu ntibikenewe kuba umugabo arondera umunezero hano kuri iyi si kuko kuko hari kiyaga cyuzuye amaraso cyuzuye mu mitsi ya Emmanuel abanyabyaha bibikwa mu mazi ibyaha byabo bikabakurwako ntutegerezwa kuzimira hariho inzira yagutse n'inzira yaga kandi yitwa inzira yera uwanduye ntazoyicamwo akukabanza guca ku iriba hanyuma akabandaniriza mu nzira yagutse yarasanganguye inkomezi za Satani yaruguruye imiryango y'ibohero y'ikuzimu ku muntu wese yari yarapfunzwe muri yisi muri iyi si mu mabohero atinya ko igihe yopfuye icyo urupfu rwobaye kuri we karuvariyo yaruguruye iyo miryango arareka imbohe ziritegembya Nutegerezwa kubohwa namba nica. Nutegerezwa kurekera ubugira kandi umuryango wawe muca. Mukaboregwe kunywa itabi gukina kamari kubesha. Murashobora kuba imvuga kuri nturenganye kandi akiyuga ukaga. Nturenganye kandi uka goroba hanyuma Satani ntacyo yokora kuri ibyo kubera mwafashe umurongo inzira y'ubugingo ishikana ku rutare rw'ibihe. Nta na kimwe cyoshobora kukunyiganyiza kuri rwo. Nta mipfunda yo gukura kuri rwoya. Nta na kimwe n'urupfu rwonyine ntirushobora kugutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Oya, nta na kimwe nta rupfu bwago rwo gutandukanya n'urukundo rw'Imana. Icyo nicyo Karuvariyo isigura. Abantu bari mu buca babaye abitegemvya, abantu bari ba bekera bari mu bwoba bw'urupfu, ntibagitinya urupfu namba. Umuntu yifuje igisagara umwubatsi n'umugezi wacu ari Imana arashobora gutambukira mu nzira y'iroro hanyuma gahanga amaso mu ijuru kuko ari uwitegemvya. Aleluya, yaracunguwe, ntibikenewe ko asubira guta umutwe kandi kubera hariho inzira yo kumenya ko uri mukuri cyangwa utari muri ku Imana iduha ubugingo. Ibyaha byacu byakuweho. Urya munsi Karuvariyo yararishe igiciro. Igihe tubonye ibyo byose ntacyo bitwaye nk'uko urya mwivuzi w'amazina yanditse. Mu gihe bitandara by'amabuye byasataguri amajuru agacura umwiza, umukiza wanje yo yakonda mitsa umutwa aracikana. Igihuzu catabutse cahishuye inzira ijana mu nzira mu byiza vy'ijuru no ku munsi utagira iherezo. Aburahamu ntagitegerezwa kuyerera ukundi mu gihugu cose arondera igisagara. Umunyabyaha ntategerezwa kwibaza ukundi namba ashobora gukizwa canke ntakizwa. Umuntu arwaye ntagitegerezwa kwibaza namba ashobora gukira canke ntakira. Igihuzu caratabutse kuri urya munsi Karuvariyo cyahishuye inzira ijya mu nsinzi yuzuye. Imana iduha ubushobozi bwa mwemu wayo kugira ngo tubeho tunesha ibyo bintu byose. Idusaba kubyizera gusa. Ibyo byabaye kuri uriya munsi Karuvariyo nta munsi wigeze ubaho umeze nkawo. Nta n'umwe uzokwigera ubaho nkawo. Ntibigikenewe ukundi. Ikiguzi cyararishwe kandi twaracunguwe. Imana ishimwe. Twaracunguwe, nta kindi utegerezwa kuvyibaza ko ntazi kuvyibaza kukundi. Byose byarakuweho. Igihuzu cakuweho ica kikingira. None turi mu ibarabara rinini yatagusubira kwibaza ukundi, ariko ari ukwizera no kurigenderamwo gusa. Tugenda twerekeza neza mu nyonga y'Imana yaho. Aburahamu yari azi n'abandi bari bazi yuko mu gihe barondera igisagara bari bazi yuko bakomoka hantu hanaka. Hariho ikintu cari cabaye. Bari babaye mu isi ya mugaye nyamugiki mazaraje ibihuhusi biraza. Intambara n'ubwicanyi, dubu n'umwagazi w'intama byararyana canke idubu yarya umwagazi w'intama n'intare ikarya ikimasa. Bimeze nk'uko atari ukuri. Hari ikintu kinaka kitagenda neza. Yarazi yuko hari kitagenda neza. Umuntu na mwene se yica mwene wabo, se akica umwana, umwana akica se. Hari ikintu kitagenda neza. Ariko arasaza, ariko arapfa, ariko arononekara. Indwara iri kuri we, ariko ari mu buja. Ibiti birakura ariko ntibyamaho, birapfa. Imisozi irahinduka inzuzi, zirakama amazi arakama. Hari ikintu kitagenda neza kandi yarondeye ahantu igisagaraho. Ibyo batari bigishika ukundi. Yarazi yuko aramutse ashoboye gusubira imbere y'uwakoze neza, y'uwabikoze neza, ko yuko yashobora kubivuga neza nawe. Yo, mbega amahirwe munyavyaha muri iki gitondo kumenya ko watoye inzira. Ubu uriya munsi Karuvariyo wuguruye inzira, kuko ivyo bariya basogokuruza bose bahiga bakarondera Karuvariyo yarabiguhaye ku buntu. Ni gute ushobora kuvyanka kugira ngo winjire mu idini? Ni gute ushobora kuvyanka kugira ngo ubiguze ikintu kinaka ibinezeza vy'isi? Kuko utovyakira. Igihuzu catabutse gisubiza umuntu neza mu nyonga y'Imana. Atacaha kimu kimuriko cy'ubwoko bwari bwo bwose kandi gishiri barabara imbere yiwe bimushikana ku kintu arondera ijuru bwiza amahoro ubugingo budashira ibintu byose imbere yiwe neza uwo munsi wabaye umugeru hambaye ukwica ububasha bwa Satani warangije byose kandi ndashobora kumubona hari yari umwagazi w'intama wo muri Edeni uhereye ku gitutu cya mbere cyabivuyemo igihe Abeli mu kwizera yashikanye ku Mana ikimazi cyiza kurusha Gahini ikurusha icya Gahini yategerezwa kuba yaraboshe umuzabibu mu izosi ry'intamaka yikwega hariya ku rutare yafashe ibuye mu kiganza cyiwe mu gishingo cy'icumu aca kwega gera inyuma gatwe kayo gatoya cha arayitema yongera arayikata gushika ipfuye kandi urusato urushato rwayo rwuzura amaraso yayo yaryamye mu maraso yayo cari gitutu ariko kururya munsi karuvariyo ntihariho umwagazi w'intama w'isi ariko hari umwagazi w'intama w'Imana wari kurapfa uryamye mu maraso yawo bwite yarakubiswe yongera arakatwa yongera arakubitwa yongera aravumwa amate yongera kubitwa makofe n'ibimoko n'ibindi byose n'isi kandi amaraso yajejeta ku mishatsi yiwe igihe umwagazi w'intama w'Abeli wapfa warapfuye avuga mu rurimi Abeli atashobora gutahura wariko urabira kandi igihe umwagazi w'intama w'Imana wapfiri karuvariyo wapfutse mu rurimi ata muntu n'umwe yarutahuye mana yanje ni iki kikumpebesheje yari umwagazi w'intama w'Imana ujanjaguwe mu bimanyu wakataguwe wari umwagazi w'intama nyawo Abeli yari afise mu mutima igihe yabona urubuto rw'umugore rwasezeranirwe cwe yari umwagazi w'intama Daniyeli yabonye wakuwe ku musozi atamfashanyo y'umuntu n'umwe yari we ikurudumu isobekeranye n'iyindi kubw'umuhanuzi ibyo bari barabonye byose imbere byarashitse byose kuri uwo munsi karuvariyo nibyo byazanye icyo kintu gihambaye nibyo byavunye umugongo wa Satani ubwa mbere dutegerezwa kurondera icuriya munsi wasobanura ubwa kabiri dutegerezwa kuraba icuriya munsi wakoze kuri twebwe ubico wadukoreye rero ubwa gatatu reka turabico dukwiye gukora kubw'uriya munsi dukwiye gukora iki ubwa mbere dukwiye kubiraba kubera ari umunsi uhambaye kurusha iyindi minsi yose igiciro cica hacararishwe ubushobozi bwa Satani bwarajanjaguwe rero ubu dushaka kubona icyo dukwiye gukora mu gusubiza mu ndumane rero mu gusubiza mu ndumane igihe Yesu yapfiri karuvariyo karuvariyo iriya munsi ntiyarishe gusa igiciro cy'ibyaha byacu ariko yararishe n'igiciro kandi ata acinzira kugira dushobore kumukurikira kubera twebwe kuri twebwe nk'abadamu baguye yacunguye nk'uko mwemu yarongoye Adamu Adamu wa mbere na mwemu yari afise ububasha kubimukikije byose rero twebwe Adamu wa kabiri cyangwa abantu b'isi bacunguwe na Kristo kuva umunsi w'i Karuvariyo bashobora kumukurikira rero igihe yapfiri Karuvariyo yaraciye inzira yatanze mwemu yera amurungika ku isi kubwawe nanjye kugira tubeshweho nawe nicyo karuvari yisigura kuri twebwe kumukurikira ubwa mbere nimubyitegereze murabona icyo byakoze kuri twebwe none ubu dutegerezwa gukora iki kuri ibyo niki wewe nanjye dutegerezwa gukora ubu tuvuga tuti rero ndabishima ni byiza cyane ariko dutegerezwa kuvyakira kandi kuvyakira ni kwakira mpemu wiwe Kristo mu mitima yacu rero twaraboshwe twarabohowe icaha kubw'ibyo ntidufashwe n'umwe mu minyororo y'icaha n'umwe mana ni nkaho tutigeze dukora icaha na rimwe impongano yuzuye yatugize abatunganye tukaba nka ko Yesu yavuze ati nimube abera nk'uko so wo mu ijuru ari uwera none nta kindi cho gukora yamara twagizwa bera mu nyonga z'Imana ubu hari haho dutumwanya wacu tutaravye neza twogerageje gusubiza amasi nyuma kuraba ico twari ico igihe cyose dusubije amasi nyuma kuraba ico twari ico impongano nta kibivuze kuri twebwe yo murabibona shengero sino kwifuje sino gerageje ico gikorwa sinshobora kandi namwe ntimwoshobora ntaco bimaze kugerageza mwarazimiye kuva mu kuntango ico igihe cyose muravye ibyo mwakoze rero ntimurabe ibyo mwakoze Rabi cho wakore urya munsi karuvariyo harishwe igiciro cawe hishuwe kibazo ibyaha byawe biba umutuku vyera nkurubura bitukura tukutuku vyera nkubwoya ginhama rero ntimufite icaha namba muri neza na neza batagira icaha ibyo ari byo byose mwa mwarakoze canke ibyo mukora nta caha mufite igihe cyose wemeye Yesu Kristo nk'umukiza wawe ibyaha byawe birahariwe ikintu cyose kirababariwe kiba gihebwe kandi cibagiwe none ivyo mbifisiye ingaruka kibiguha umaze gukora ibyangombwa mwemu wayo no kumukurikira kandi gukora nk'uko yabikoze ku bandi bakumukurikira yari neza na neza umuntu umwe umuntu atunganye yatanze ubugingo bwiwe kandi akubera akarorero ubudutegerezwa gukora iki ubu ikintu cya mbere nshaka kuvuga ni uko Yesu atigeze abaho kubwiwe ubuzima bwiwe bwabereye abandi uko ni ukunengesera k'ubugingo budashira iyo uvuga kuja mu rusengero kandi ugakora ibikorwa byiza ivyo ni byiza ariko iyo ubayeho ubuzima bwawe ku bwawe ntufise ubugingo budashira ubugingo budashira no kubaho ku bw'abandi nico byemeje hamwe bwaza mu mwagazi w'intama w'Imana yabayeho kandi afise ubugingo budashira kuko atabayeho kubwiwe yabayeho ku bw'abandi kandi wakiriye ubugingo budashira mu kwakira urya munsi kandi ntiwasubira kubaho ku bwawe ukundi ubayeho ku bw'abandi umuntu umwe yavuze ati ni gute ushobora kwihagarara kukare ku muntu wese akakwita amazina mabi ntubayeho ku bwawe ubaho ku bw'abandi kugira ngo ucungure uwo muntu muhinduka abana kandi ikibazo cyabyo ni uko ishengero ryibagiye ko ari abana uri umwana ufata ikibanza cya Kristo uri umwana rero ntukabeho ku bwawe baho ku bw'abandi mwene data Buraname ntashobora kubaho ku bw'uyu mwene data kuko ari umugabo mwiza atankeka sibyo baho ku bw'urya muntu akwanka baho ku bw'urya muntu yoshobora kwica bishoboye nibyo bamukoreye baramwishe maze arapfa kugira ngo abakize ubwo nibwo bugingo budashira iyo wewe ibyo biri mu mutima wawe uriko uraja mu ijuru rero ari kurigura ibintu byawe bihebe nk'uko Imana zitanga ubwo intama zitanga ubwoya bwazo uraraba werekeza ikaruvariyo nizere ko ibi bivafasha gushika hano ivyo ni by'ishengero ni by'abantu bose bategerezwa gukora no kumenya icuri cyo hamwe n'intumbero ishengero si ukuja mu rusengero gucuraranga gusa umuziki kuririmba indirimbo ishengero n'ahantu ho gukosorerwa urubanza rutangurira mu nzu y'Imana aba ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye kandi ko muri bazima muri Kristo hanyuma yatanze inzira kugira ngo dushobore kwitanga ubwacu ngo tumukorere tumukurikire namba tumukurikira tubaho ubuzima we yabayeho birahebuje Yesu yarabivuze kandi yarabivuze ko reka ndabahe ibyavuzwe bike kuri byo umviriza neza ntubi ntibibacike Yesu yavuze kuri uwo munsi azorobanura abantu nk'intama mu mpene kandi azobwira impene ati hagarari mu bamfu abwire n'intama ati hagarari iburyo maze abwira impene ati viruhande kubera yuko nari nshonje ntimwangaburira nari mu ibohero ntimwaza kundaba nagenda gusa ntimwanyambika Nari mfisi nyota ndi mwampichonywa. Nari ndwaye ndi mwaza kundaba. Rero mfiri uhande. Hanyuma intama yazibwiye ati nari nshonje. Murangaburira. Nagenda gusa muranyambika. Nari ndwaye muza kuraba ukomeze. Kandi raba. Ntimubure kubona ibishengero. Bikibi mu mitima yanyu. Ibihe byose babikoze batabizi. Abantu nibabikora nk'icyo bategerezwa. Umuntu aguha ikintu cyangwa ikindi kuko ategerezwa kubikora. Umuntu akugaburira kuko ategerezwa kubikora. Afise ikiyumviro cyo kwikunda. Byari bikwiye kubabera ubuzima. Ibikorwa byanyu rwose. Byaratangaje intama cyane gushikaho bavuga bati mwami twakubonye ryarushonje ntitwakugaburira. Twakubonye ryarushonje tu akakugaburira. Twakubonye ryarugenda gusa tukakwambika. Cyangwa ufise inyota tuguha icunywa. Twakubonye ryarurwaye tuza kukuraba. Vyava mu rukundo uko nyene n'ubuzima bwawe bwabaye muri bwo bugusa mana. Reka abantu babone ibyo Karuvariyo yadukoreye byikoze ubwo nyene. Twakubonye ryari mwami. Ntiwigeze tubimenya. Raba Yesu icyo yahindukiye akavuga ko mwami igiri yaba ni jewe mwabigiriye. Ubuzima butaragwa n'ukwikunda ntabwo ari nyuma yo kwiyumvira. Si ukubyiyumvira ko ariko wapfuye cyane ku bintu by'isi kandi uri muzima muri Kristo. Kandi ugendera mu nzira y'iroro ku buryo ibyo bintu ari ibintu byikora ubwabyo urabikora gusa. Si ukuvuga ngo emwe none umwami yoshaka mwamushaka ko nkora ibyo. Si ibyo, uri igice ciwe gusa. Mhemu wiwiri muri wewe kandi ukora uko yakora ya. Bibone, hari nzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko amaherezo yayo ni nzira ishikana mu rupfu. Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami si wazo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari ukora ibyo Data wo mu ijuru agomba. Bivuye mu muti mu mitima yabo gusa ku buntu. Rero urya munsi Karuvariyo warishe ikiguzi kugira ngo dushobore kumera kurya. Atari ukuvuga ngo urabizi umupfakazi Jones igihe kimwe yari nta makara yari afise, hanyuma ndagenda ndamugurira amakara make. Ndakubwire narabonye mwene Data yari akeneye impuzu maze ndagenda ndamugurira impuzu. Imana ishimwe, ndi umukristo. Yo mana we, wa muntu wikunda ukenya umworo uri ndyarya. Ntumenyeshe ukuryo kwawe icyo kubamvu gukora n'ukubamvu ntikumenya icyo ukuryo gukora. Uba warapfuye buno nyene muri Kristo Yesu gushikaho ubikora uko biri kose. Ni kamere yawe niko ukozwe, urabikora uko biri kose n'ubuzima bukubamwo gusa wiyeguriye rwose. Iyo mpemu hanyuma ikubera ubwayo muri wewe gusa. Yo murumva ibyo mpemu iheza agiye ubwo bugingo yamarasi jewe nkiriho ni kiri. Pawulo yavuze ati ni Kristo aba muri jewe mu buryo bwikora. Yemwe ndakubwiye mwene Data Branama, turaba Kristo ngaha dufasha aba bantu, turafasha bariya bantu. Yo mana we, turateye isoni ubwo si ubukristo. Ubukristo ni ibintu byikora bitegerezwa gukogwa kandi uca ubyibagira rwose byose. Sindi genda ubikore. Kristo yahebeye Imana ubuzima bwiwe bwose, yaritanze ubwiwe ku bantu nk'umukozi wa bose. Yatanze ubuzima bwiwe ku buntu, ntiyategerezwa kubikora, ntiyakoranye umutima. Ntiyigeze avuga ati rero bene Data mwese mukwiye kubyiyumvira ko cyane kuko naje kubapfira. Ntiyigeze agira ijambo bivuga ko yarapfuye uko biri kose, kuko yari Imana muri we. Ni Imana muri we, ni Imana muri jewe ituma turaba abandi ntama ku ruhande rumwe. Umwe muri bo azovuga ati yemwe mwami narakoze ibi, kandi mwami narakoze biriya. Yavuze ati mviraho mwabakora ibiziramwe ntaho nigeze ndabamenya. Hamwe ishengero ryoshobora gushikira ibyo bintu by'inshingiro yuko atari ikintu gerageza gukora, wikorera ubwawe. Ni ikintu cavukiye muri wewe. Umbabarire nshuti yanje mu Pentekoti. ndo mu Pentecoste ariko abagenzi banje baba Pentecoste bageze ku rwego aho umuziki utegerezwa kuba wihuta umurwiyo bacuraranze uririmba canke gukoma amaji canke udushako twingoma kugira humvikana kamo ivyo nibishobisho gusa baravuze indirimbo imbere yuko baca mu rugamba barashira abantu mu bishobisho by'intambara ndemeranya no gucuraranga ndemeranya no gukoma amashyi ariko ndemeranya n'ibi bintu ko ni ukuri dutegerezwa gukora ibyo ariko mwasize mudakoze ibi byankenerwa ibyo navyo n'ubuzima bwo kushikana ubwo kwishikana ubwo Imana igirira muri mwebwe gukora gusa ibyiza kuko ari byiza bandanya gusa nabyiyumvire kubeho gusa ubwo buzima hanyuma witegereze urabona ibyo bintu rwose nunu uri mu nzira y'iroro icyo nicyo karuvariyo yakubereye ku nzira y'iroro yuguruwe ku bwa uno munsi rero nimwibuke ntimushobora kuba igice kimwe impe n'ikindi gice intama ntibishoboka kwivanga rero hariho abantu benshi bavuga bategwa uzina makuru turafise ishirahamwe mu migwi yacu twebwe turafasha banyarucari turakora ibyo byose ni byiza ariko muravyiratira ntimugakore uko ugirira ubuntu bwawe mu mpisho niko Yesu yavuze byikore byonyine gusa ikintu kinaka kuri wewe sikindi atari nko kugendukanwa amazi urafise inyota nimba umuntu ari iruhande yawe namba nyotewe umwiyumvire ko mugenzi wawe arakeneye ikintu umwiyumvire ko nk'uko wabikoze hamwe yobaye wewe kandi ntubyiyumvire ko cyane ko ari uko gusa rero ntushobora kuba igice kimwe intama ikindi mbene rero hamwe wovuga uti yemwe ishengero ryacu ryafise ishirahamwe turafasha banyarucari tugakora ibintu no gukora biriya no gukora n'ibindi hamwe mwogira ibyo gusa ntimugirire n'ibyo bintu ubugingo bwa Kristo ntiburi muri mwebwe muri ko murabikora ubusa gusa Yesu Paulo yavuze ati mubikore 13:5 naho notanga ibyanjye byose ngo ntungaburira boro kandi naho notanga umubiri wanjye ngo nturigwe ntacyo byomare rero ibi biragoya ariko n'ukuri mutegerezwa gushikira icyo kintu gutahura icyo karuvari yakugiriye turavyitegereza hanyuma tukavuga tuti yo ego ni vyiza si ibyo nimba uwo mwana w'Imana yategerezwe kuji karuvari kugira ngo abambwe umwana wese aje kuri we ategerezwa kuji karuvari yo kugira ategerezwe ku nawe nyene kugirira ikaruvari yategerezwa kugira uriya munsi karuvari yo nategerezwe kugira uriya munsi karuvari yo icyo nicyo gihera heza ikibazo cica esikura mukanya n'umuvuga butumwa ese uguhabwa ukuboko ukinjizwa mu ishengero sukwinjizwa n'ikete sukwinjizwa n'icyo ukora ariko winjizwe n'ivuka ntiyigeze atanga ikete ntiyigeze atanga umwuga yatanze ivuka uko niko twinjira hanyuma inyuma y'ibyo twisanga tubayeho ubuzima rukristo rero ikintu mwoba gabako igice impene igice intama nta kintu nk'icyo bafise uri kimwe impene cyangwa intama muri gice impene n'ikindi gice intama uri kimwe muri ibyo impene cyangwa intama rero namba ukora gusa ibyo hanyuma wiyumvire ko wo kwinjira ku bw'ibyo muri icyo gihe rero ntimuzi nta munsi w'ikaruvariyo wari kubaho icyagenzwe n'icyo cyabizanye ariko icyatumye haba wa munsi w'ikaruvariyo hari kugira ngo ibyo byinjire kugira ngo ntibibe gusa abanywanyi b'ishengero ariko tuba abahungu n'abakobwa b'Imana icyo nicyo umunsi w'ikaruvariyo wari nicyo usigura kuri wewe kugira ngo ukore no gukurikira no kugira ibikorwa nk'ibya Yesu rero urazi ntirutemba ruduga rwongera rumanuka icyarimwe uruzi rutemba mu nzira imwe gusa na mwemu w'Imana atembera mu nzira imwe gusa ntiyivanga n'ibindi bintu atembera mu nzira imwe raba Yesu mu guheza Yesu yavuze ati ibikorwa nkora namwe muzobikora muzokora n'ibibiruta kuko ngiye kwa data esindi ko ndababarira ibicana ishengero ryo ngaha murabitahura ariko ubu butumwa bwafashwe ku mabandi ibihumbi mirongo barabyumva ku isi yose ngiye kwishyura kiriya kibazo kubanegura ubunyene navuze kenshi n'abariwe bavuga bati rero kuki wizera bibiliya Yesu yavuze ati bibi kogwa nkora namwe muzobikora muzokora nibibiruta kuko ngiye kwa data. Ushobora kuba mubi kugeza he mushinga nta. Ushobora gute kubura ubushishozi kugeza hiyo na za teolojia zawe zo mubwenge n'ibyiyumviro byawe byo mu mutwe ku kintu icyo ari cyo cyose. Mugenzi mukundwa kandi wazimiye ntushobora gutahura yuko iyi bibiliya isobanurwa muri mpemu. Yesu yashimiye data ko yabihishije abize inkerebutse abanyabwenge bitonze maze ikabihishurira inzoya nk'izizi karuvariyo. Rero murabe Yesu yaravuze rabi ingene yabivuze ibikorwa nkora ari abikorwa unyene ibikorwa nkora ubugukiza abagwaye kuzura abapfuye guhumura amaso y'impumyi ibikorwa nkora muzobikora namwe muzobikora namba munyizera mukora ibi bikorwa. Hanyuma rero ibibiruta ibi muzobikora kuko ngiye kwa data. N'igihe giti si ntibikimbona ukundi yamara mweho muzombona. Nzobana namwe mbere no muri mwebwe kugeza ku muhero w'isi. Sinzobasiga nk'imfubyi. Nzosaba data nzobarungikira umwitsi ari we mpemu yera. Uwisi dashobora kwakira yamara mweho murashobora kumwakira. Rero mwitegereze ibikorwa biruta birushirije kwari ukuronka ubushobozi mu ishengero atari ugukiza abagwaye kubw'amasengesho gusa gusenda amadayimoni kubw'amasengesho ariko gutanga ubugingo budashira kubizera. Mpemu yera yaragiye kuza no gushyirwa mu minwe y'ishengero kugira ngo ritange ubugingo. Yo nibyo karuvariyo yasiguye yafasha abagore n'abagabo atacyo bamaze bataye agaciro maze ibaduza ahantu kugira ngo babe abahungu n'abakobwa b'Imana ngo bakize indwara bongere batange ubugingo budashira mu guha mpemu yera bizera bamwumvira. Abantu bahoze ari abatizera bakagirwa bizera kandi bagatanga ubugingo budashira bwa mpemu. Bihambaye gute kurusha kuvuga ngo uyu mugore arwaye aryamye ngaha ashobora gusenga isengesho ryo kwizera maze aje gukira? Icyo n'ikintu gihambaye. Ibyo nibyo yahora yakora igico gihe, ariko yavuze ati muzokora ibi birutangiye kubaha ubushobozi atari ubwo kumuzura iby'akanya gatoye gusa, ariko ubwo kumuha ibigingo budashira aribwo buzokwamaha ibihe bidashira. Abori impumyi batindi mbega ibyo mubitahura gute? Ntimubona ikintu gihambaye icyo ari cyo? N'ikintu gihambaye cyo shoboye gushikana gutanga ubugingo budashira ku bantu? Ubugingo budashira ni iki? Ubugingo bwabaye abaye ubugingo bwari muri we kubuha abandi. Umuntu yoshobora gukora ibyo umwana w'Imana arabishobora. Yesu yavuze ati kandi abo muzoharira ibyaha bose bazoba babihariwe, ariko abo mutazobiharira bose ntibazoba babihariwe. Rero hano ni ishengero katolika n'ayandi menshi bakoze amakosa maniniya baragenda kandi bakavuga bati ndaguhariye ibyaha byawe. Ibyo ntibishoboka. Mbega ibyaha byahariwe gute muri Bibiliya? Petero yishyuye icyo kibazo ku munsi wa Pentekoti. Yavuze ati mbega twokora iki? Bavuze bati mbega twokora iki ngo dukizwe? Tworonka gute ico mwebwe mwese mufise yanditse urupapuro rw'imiti yababwiye ico bakora? Yavuze ati nimwihana umuntu wese muri mwebwe batizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzoronka ingabire ari yo mpemu yera. Mbega ni bangahe mwebwe bavuga butumwa muri iki gitondo? Ni bangahe mwumvirije ijambo ryaje kuri bande mushaka kuja i Karuvariyo muri iki gitondo, hanyuma urabica Imana yagukoreye hariya, hanyuma uhebeza nemera ziti nuheze wigisha ubutumwa bwiza? Haleluya! Ubu iri ku bibero vyawe, ubu ugiye kuyikoresha iki? Kandi yuko kwihana no guharirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Haleluya! Imana ishimwe! Nuko
Mbega karufariso banuriki kuri wewe mbega uwo munsi wakumariyiki wakujuje teolojia wakugize umuntu ahambaye canke wakugize umukristo umuntu yahari yarihiwe ikigutsi haleluya icaha cara hariwe nibibiruta muzobikora murabona mu abaribo siko inibibiruta ibi uharira ibyaha mu izina rya Yesu Kristo ariko muri zanemera n'amadini n'ibindi biguhambirira ahantu ugumukorera isi mbwira umugabo uwo ari we wese mbwira umugore uwo ari we wese ashobora kuza kuri Karuvariyo hanyuma akagerageza kuba umuntu munaka ahambaye kuko umuntu munaka yavuze ikintu kinaka mbwira aho ushobora guhanga amaso y'ikaruvariyo mu muco wawe w'ukuri uwo munsi w'ikaruvariyo mbega washobora gute kugira umunsi wawe w'ikaruvariyo hanyuma ugasohokura umuntu w'igihangange nigute ushobora gusohoka uri igipupe cy'idini kinaka hanyuma ukigisha inyigisho zakozwe n'umuntu kuko uticisha bugufi ku ijambo ry'Imana namba ushoboye kujayo uzopfaye uciye bugufi kuko ushaka kuba umuntu munaka ahambaye mu idini ryanyigiye Yesu Kristo umwana w'Imana yicishije bugufi bwiwe yacanjaguriwe umubiri bamucira mu maso gushika ku izosi n'ubumaramare bamukuye impuzu ziwe hanyuma baramubamba imbere y'isi asuzugura ragwa ni soni mbega woshobora kujikaruvariyo hanyuma uvanemwo ibitandukanye nuko yari soni ubumaramariyo muvuga muti batsonyirukana bareke bakwirukane gira umunsi wawe ikaruvariyo Imana izoguha izohura nawe mureke nsubire ndabivuga ubugira kandi ronka umunsi wawe ikaruvariyo Imana izoguha hura nawe ni mureke dusenge mwami hewe mana tujane twese ikaruvariyo gusubu tuje kure yacu bwacu mwami ubwoba bw'abantu ubwoba bwica uwundi muntu munakaza kuvuga kuko isi yose yamutwenze yaramushinyaguriye ariko we yaciye bugufi gushika ku rupfu yaciye bugufi kugeza aho agirirwa nabi yaciye bugufi mbere no muri si ya leta kandi turatahura yuko igihe Satani yakubise ino si yacitse umuga uganza kandi ubutwara ngaha ku isi yashingiye nta icyo kintu nyine imbere y'umwami wacu inyuma avuga ati ubu bwami bwose ni ubwanjye nzobukoresha izo icyo nshaka kandi dutahura yuko kuva icyo giye gushika ubu ino si mu iri munsi y'umupfumo yaganjwe n'uwayipfumye ariko mana we mana dukorera ubwami butavumwe mana dati suku ntari byiza cyane yuko wakoze ibintu byose bihambaye muri ya mereresi y'isi no munsi kureka zino reresi zihambaye nke ibyageze 10 n'ibindi biboneka zishoboze abagabo n'abagore kubona batashobora mbere guhonyora mu nyonga mu muryango w'ishengera ariko bashoboze kubona ibyari byo inzira y'Imana n'inzira ya tawe n'isi kuko tumeze nka tuja tuja mu Burusiya munsi y'ubukominista turi muri iyi si ariko ntiturabisi twagiye ikaruvariyo twibambye kubw'ubwami bw'Imana kuba umwe mubiwe ntiturabica isi ivuga dufata inzira y'abake b'umwami basuzuguwe turaja mu izuka kandi turizere yuko ivyo vyegereje cane mwami gushika igihe tuzozuka mu bwami tuganze iyisi nk'uko Daniyeli yavyeretswe kandi vyamenaguye isi yose mu duce duto nk'uko umuyaga mu rushano kuraho umwavu ariko wa musozi ryabuye ryakuze riba umusozi muniniya cane wuzuza isi iryo buye rizozewe mana turashaka kuba igice caryo tureke twiyanka ubwacu dufata umusaraba wacu buri munsi tubeho ku bwa Kristo tubeho ku bw'abandi biduhe mwami hariho bamwe ngaha kino gitondo kandi batamunzi nk'umucunguzi wabo kandi bashaka kwibukwa mu masengesho yo guheza kandi bashaka kuba umunsi wanyu ikaruvariyo murashobora kuduza ibiganza mupfuge muti nsengera mwene data Branham ndashaka kumenya nk'umunsi ucunguzi wanje Imana iguhezagire musoro wundi Imana iguhezagire mwene data ari inyuma ubu wundi muntu uvuga uti ndashaka kumumenya ndashaka kuyumva ubu munsi wikaruvariye kuri jewe ndarwaye ndarushe noba memazi kijewe kuguma nzunguruka ngaha n'ikindi navutse nkore navutse mvuka kuba umwana w'Imana kandi ngaha nafashe ibintu by'isi Imana reka mbambwe uno munsi reka nibambe uno munsi jewe jenyene n'ivyumviro vanje kugira mbane na Kristo hanyuma mbe uko bw'abandi sindabico bankorera kuntwenga no kungirira nabi no kumvuga ibindi byose nibindi reka gusa nce bugufi hose nitone nk'umwagazi nkuko yakoze kandi umunsi umwe yasezeranye kunzura ubugira kandi kuri wa munsi wanyuma ndarindiri uwo munsi hoba hari ayandi maboko yotutswa hejuru Imani guheza gire hari inyuma na wewe ni vyiza abandi gusa Imani guheza gire abandi imbere yo guyuko dusenga data wo mwijuru yavutswe igihe Petero yigisha ku munsi wa Pentekoti abizeye bose bongerejwe kwishengero bizeye byukuri n'imitima yo abo yose bano bantu badugije ibiganza byabo ndizera yuko bizeye n'imitima yabo yose kandi nimba bizeye hariho ikidengeri cy'amazi arindiriye ngaha bashaka ibyaha byabo biharirwe hari umuntu munaka ngaha ashobora kuba batiza muri rya zina kandi zina ryonyine riri munsi y'ijoro ryahawe ry'ijuru ryahawe abantu dushobora gucungurirwamo kuko nk'uko navuze ibyanditswe umwanya mutoya uheze yuko ukwihana no guharirwa ibyaha bitegerezwa kwigishwa mu izina ryiwe ku isi hose uhereye Yerusalemu kandi Yerusalemu igihe ukwihana no guharirwa ibyaha byigishijwe intumwa zababwiye kubijanye n'ibyanditswe hanyuma yavuze yuko bategerezwa kubanza kwihana hanyuma babatizwe mu izina rya Yesu Kristo icyo ni cyo kintu umuvugabutumwa ategerezwa gukora kugira ngo bihane maze babatizwe kubwo guharirwa ibyaha byabo abo muzoharira ibyaha byabo bazobiharirwa abo mutazobiharira ntibazobiharirwa data ni gute ku isi itavuye mu ishavu nk'iryo bafise kuki batokwizera ubutumwa bwiza bwicishije bugufi kandi mbere barinjitsa kubw'ibyo mu kibanza amazina atariyo umubatizo utariwo imibatizo ya mwemu yeri itariyo kuramukanya n'abakozi b'imana gukoresha ibyubahiro bya data umwana mwemu yera bitigeze biba ibyanditswe igitabo cyakozwe n'abagabo b'abaromani sinyigisho z'abakristo n'abamwe muri bibiliya guharira ibyaha ntibyobabarirwa biciye mu cyubahiro ariko biciye mu izina rya Yesu Kristo rero data turazi ko bakundwa bidakundwa n'abantu benshi inzira zawe zamyaruka ariko reka abagabo n'abagore iki gitondo baze kururya munsi urya munsi karuvariyo rero mu gihe Yesu yakengerewe kururya munsi kurya gukengerwa ko kwamburwa impuzu kujanjagurwa gucigwa kw'amate gukengerwa n'isi yose n'ishengero n'abantu botegerejwe kumukunda kandi yamara muri ibyo byose ntiyuguruye akanwa kiwe kandi yaragize maze apfira abo bantu bamukengereye mana tujani karuvari iki gitondo kandi namba bavuga ko turabasazi bavuga ko twatahuye nabi byanditswe ibyo bashaka kuvuga byose mana ntibashobora kuza mu nyonga h'Imana no kuvuga ko ari ibinyoma ntibashobora gupfukisha ibyaha byabo na bibiliya bibiliya ipfukura ibyaha byabo kutizera kwabo kuba abantu bavugangwa gukora nk'abandi bose bo muri uwo mugwi bareke bazi karuvari iki gitondo kandi guheri Yerusalemu kwihana n'ugwarirwa ibyaha bitegerezwa kwigishwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu ubareke bafatirya ntambwe nyene yo kubambwa yo kujanjagurwa no gucirwa kw'amate no gukekezwa no kwitwa ikintu cyose bashobora kwitwa mu mugwi w'intagondwa zisengwa abasambura amashengero ibyo bashaka kwita byose ese muri iki gitondo mwami twofata inzira hamwe n'abakengerwa b'umwami ese twogenda nk'uko intumwa zagenda atana rimwe bahindura iburyo canke ibubamvu ngo gukora bakorera imana bivuye ku mitima myiza ubituronse data rero kizabagwaye nabananiwe baje mu murongo wo gusenge kwabagwaye se aba batugije ibiganza vya mu mitima yabo bo kwihana ubunyene ese abo bagumye inyuma igihe kirekire cyane n'ingoga bo kwegera amazi maze bakaronka ugwarirwa kw'ivyaha vyabo mu itsina rya Kristo cikimazi Yesu Kristo umwana w'Imana amen. Kumusaraba aho umucunguzi wanje yafiriye aho natakambiye kubwo kwikozwa icyaha aha amaraso yankoreye ku mutima ishimwe ku izina ryiwe iyo ishimwe ku izina ryiwe iyo aho ni hamaraso yankoreye ku mutima ishimwe ku izina ryiwe nakijijwe icaha cyane mu buryo butangaje gute Yesu yangerereyemo atekereje cyane gute Yesu yangerereyemo atekereje cyane aho kumusaraba ya kuba umwe nabiwe mu iyo ishimwe ku izina ryiwe ishimwe ku izina ryiwe iyo aho amaraso yankoreye ku mutima ishimwe ku mbega ibyo ntacyo bikugira birakoza gusa bishira ukwizera muri wewe ubuzima ubuzima budashira ubugingo budashira niki kubambanwa na Kristo ni kubaho kubw'abandi abo bandi ni bande n'abakwanka n'abato gukunda n'abagucokoye baho kubwabo baho hamwe nabo bakunde esengera abo bakaba babakoresha bitajanye n'ubugombe bwanyu bakavuga ibinyoma byose ku bw'izina ryanje batoteje abahanuzi banje imbere yanje ndibaza yuko ubari ubutumwa buza gufasha ishengero muri kino gitondo yuko mwashobora kubona ko dukeneye karuvariyo dukeneye kubambwa none byose byakorewe iki byose byararishwe mushikanje wicaye ku ntebe y'ibimuga ku bantu ngaha barwaye kandi bababajwe byose byararishwe ikintu kimwe utegerezwa gukora ni ukwemera ko ari icawe byemere mu buryo bumwe kandi urakira mwibuke rero ni iki mushobora kuja mu isi mukigisha ubutumwa mugakiza abagwaye kandi mugatanga ubugingo utashira mbega ukuntu byaba bihambaye gusumba ko ngaha hari umugabo aryamye ngafitse ikibyimba kanseri ibyo arivyo byose twaramubonye ibihe byinshi cyane atanga imihezagire yiwe kandi akiza umugabo akiza umugore ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bakize ku isi yose murabona yabakuye ku bitanda by'abagwaye ibibando by'ibimuga n'igitutu gusa c'abantu bari baseserejwe na kanseri uyu munsi n'abantu bafise amagara meza ibikogwa nkora namwe muzobe bikora ariko nibi biruta muzobikora ibi biruta kibi nibyo ibiki naba haye kwagura ubuzima biciye mu izina rya Yesu kwagura ubuzima bwabo iminsi mike ariko ibi biruta muzobikora muzobaho ubugingo budashira mubicishije mu izina ryanje kubera iki mwotezwe isoni n'iryo zina ry'agaciro kubereka abantu bo ryirinda bakongera bagasubira inyuma yaryo iyi ni satana atankeye kukwihana no guharirwa ibya bitegerezwa kwigishwa mu izina ryiwe mu isi yose uhereye i Yerusalemu hariyaho ubutumwa bwatanguriye ko ni ukuri ukwihana no guharirwa ibyaha byigishwe mu izina ryiwe uhereye i Yerusalemu rero ubwa mbere tuzokora nk'uko yakoze kuronka isengesho ko gukinza umurwayi ibikurikira tuzoronka ingabire ihambaye amazi arateguye ahinyuma ku muntu wese ashaka kubatizwa hari impuzu z'abagore ngaha impuzu z'abagore ngaha ahagaze ngaha yiteguye ko mu guharigwa ibyaha byanyu kuko mwibuke ko mushobora guharigwa ibyaha byanyu mukurikije inyigisho za bibiliya gusa kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo Paulo yahuye na bamwe bari bamaze kubatizwa kandi bariko bavuze induru bafise intsinzi yavuze ati none mwabatijwe mubatizoki bavuze batumwe batizo wa Yohana yavuze ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana rero tuhurira nibi kuwo kwihana suwo guharigwa ibyaha nibangahe babitahura suwo guharigwa ibyaha bari barabatijwe neza kugira ngo bihane bari bihanye ko mugenzi bari ihanye jewe nizera ko agiraze bari barabatijwe kugira bihane ivyo ni kuvuga kwizera umwami Yesu Kristo rero bumvise ivyo ko ikimaze chamaze kuza barasubiye kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo Hanyuma rero baramuhawe igihe barambikwa ko ibiganza mwemu yera maze bavuga mu ndimi kandi baravugishwa None ni gute muzohindura ivyo vyanditswe ni mudome kurutoka ahantu hamwe muri Bibiliya aho umuntu wari we wese yigeza ababaririye ivyamwisezerano rishasha kandi yigeza batizwa mu bundi buryo atari mu izina rya Yesu Kristo Nyereka ahantu hamwe muri Bibiliya aho umuntu wari we wese yigeze abatizwa mu izina rya Data umwana na mwemu yera cyangwa unzanire ku meza kahise gishengero kerekana umuntu wari we wese yoba yabatijwe mu izina rya Data umwana na mwemu yera gushika imyaka majana atatu n'ibindi heze inyuma y'urupfu w'intumwa yanyuma igihishengero katolika rya bidini rero ndafise igitabo cyitwa Nisefa Prenisene Fadaze hamwe abahinga bakahise hose n'ibindi byose neza mu bice byanjye kahise kakera kubashwe mu isi byemezo byonyine bitihenda dufise murasoma our Sunday visitor shangi katikisi mu gishengero katolika hanyuma mu barabi ibyo bavuga abaporoti bamwe nkumbure bazokizwa kubera yuko babunamira ibyizegwa vya katolika kuko bibiliya yabivuga iti mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo ariko twakuyeho akumugaragara izina rya Yesu maze tubishira munsi ya Data umwana mwemu yera kandi baravyemera rero nyereka icyanditswe gitandukanye n'ibyo kandi aho rero akandi ya marisira byunamira neza kubera iki ntibarigera baji karuvario n'ibyo ntibarigera babibona bazoba twenga kandi babite bazona bita uwera yikumbagaza hasi Yesu wenyine nayo mazina yose yugushikuza bowe bashobora ico biye babita bikora itandukaniro ki bakora iki yari itaho ico bamwita yarabambwe yabayeho ku bw'Imana Imana yonyine kandi nambi yo mwemu nyene yari muri we iri muri mwebwe izobatuma mukora ikintu kimwe mutwara izina ryiwe ico mukora cyose nuko Bibiliya ivuga mu majambo canke mu bikorwa mu bikore byose mu izina rya Yesu mushima Imana mukura hehe iyo nyigisho y'ubutatu y'ubupagani iva muri katikisi matari muri Bibiliya ijambo ubutatu nta nubwo rivugwa muri byanditswe byose kuva mu itanguriro gushika mu byashyiriwe Yohana nta kintu nk'ico kihari nta kintu nk'icyo kihari nk'imana zitatu ni imana imana yonyine imana imwe yari imana imwe yakoze ibikorwa bitatu yakoze rimwe nka Data kuri Mose yakoze rimwe mu mubiri nk'umwana Yesu akora ubu nka mwemu yera ariko ni imana imwe imana imwe samazina atatu ibikorwa bitatu amatazira na tatu mu izina rimwe ni Yesu Kristo ikintu cyose kinyuranye n'ubupagani kandi ndasaba umuntu munaka abinyereke namba atari byo ivyo nivyo narabivutse imyaka n'imyaka kandi nta muntu n'umwe yabihinyuje gushika ubu murabona kuko ntibishoboka naronse ngaha hari Bibiliya ubwa mbere kandi hariho kahise ka kera ko kwemeza yuko ariko byoze neza na neza none kuko umurwanizi gusa nda yemwe Bibiliya yavutse ko byabaye uko bashobora kuza gute ndabakwegereye ivyo nivyo nzi gusa kuri ivyo ivyo nivyo Yesu yavutse rero sindiko ndavuga ivyo kugira ngo mbe namba narabivuze ivyo kandi nigisha ubutumwa nk'ubu noba ndi ndyarya yo hasi muri mwebwe ivyo nivyo mvuga ivyo kubera rukuri n'ubugingo uko benshi babatizwa muri Kristo bambara Kristo bavize ubugingo kubw'izina ryiwe dusenga mu izina ryiwe turondera mu izina ryiwe tuvuga ubutumwa mu izina ryiwe ubaho mu izina ryiwe upfa mu izina ryiwe tuja mu ijuru mu izina ryiwe tuzuka mu izina ryiwe umuryango wose wo mu ijuru witwa Yesu Bibiliya niko yavuze umuryango wose ku isi witwa Yesu yavuze ati naje mu uje guteye ni mwizina rya data data sinzi nitazirano yavuze ati naje mwizina rya data kandi ntimwanyakiriye rero nirihe zina yajemwo atankeka kandi ntimwanyakiriye rero ngivyo neza ni ego bihishijwa amaso yabahanga n'abanyabwenga atankeka niko biri kandi hariya mu byashiriwe Yohana nkuko twigishijwe wa munsi hari ishengero maraya rya kera ariryo dini rya mbere kandi rero yari afise umugwi w'abakobwa yavyaye bakora ikintu kimwe bafise imigenzi imwe bisanga bose bari I Babuloni mu buryo bumwe hamwe n'ishengero ry'i Roma n'ishira hamwe ry'amashengero ry'ibihugu kandi nguwo byose birangirira byose mu kintu kimwe ubwako bumwe ariko ishengero ry'Imana haleluya n'ishengero ryahamagariwe gusohoka ryatandukanye ishengero ry'uba atswe gute uzobimenya gutu uzokwizera umenya guko ibi ari ukuri gihe imana ibi guhishuri yaberi yamenye gute ko wari umwagazi w'intama mu gishingo cama apome yarabihushuriwe mu kwizera beri yahaye imana ikimaze kirushirije kubice ciza amanutse avuye ku musozi wo gukayangana Yesu yavuze ati abantu bavuga ngo ndinde bamwe bavuze Eliya Mose n'abantu yavuze ati ariko ndababaza mwe ho muvuga ko ndinde Petero yavuze ati uri Kristo umwana w'Imana nzima yavuze ati ntiwigeze wigiba atari uko mvuga ibi atari ukuba uhambaye ariko kugira ngo ndabihe agaciro ntiwigeze mwigiba mu iseminare ni nako umuntu kanaka ntiyigeze abigisha ibi ariko data ari mwijuru yarabiguhishuriye yuko ndiho atari data umwana na mwe muyera ariko Yesu Kristo kandi kuri urutare urutare ruhe urwo nyene naberi yagiye ko kandi urugo rutare kuri urwo rutare kuri kw'Imana kwa mwemu kwahishuwe nzokubaka kwishengero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora ivyo nivyo yarabigaragaje ariko ntibazorishobora murabona rero kuji karuvariyo gusubambwe bgaruke hanyu mufata inzira hamwe nabake basuzuguritse bubwami bandanye ubumwami tukarakarwa tukuragije abantu ibintu byose sinzi muri uyu mugwe biri ngasi sinzi namba uko no bimenya mwami kiretse ubihishuye kandi ubutata man sindi ko ndagusaba ngo ubikore gusa nishize imbere y'abantu ehe ngaho reka ibi karuvariyo nyayo muri iki gitondo bibi kubambwa nyako ku bugombe bwacu no kwivuza kwa no ku bintu bikomeye by'ubuzima reka abantu bicishije bugufi kandi bafite ubugombe bwo gufata inzira hamwe nabake basuzuguritse bubwami reka bagende bicishije bugufi reka bavukire muri ubwo bwami buhambaye bw'Imana akaba ari umubiri wa mwemu umubiri wo mwijuru wa Kristo Yesu ku isi kuko muri mwemu umwe twese ariho twabatije biduhe mwami baba abirabura abazunga basa n'umuhondo abinginagi n'ibyo aribyo byose bari umugabo cyangwa umugore umuja cyangwa widegembya twese twaremerewe kunywa kuri uwo mpemu biduhe data kandi bibe hamwe muri benshi muri iki gitondo kugira ngo baze gutahura wugururu gutahura kwabo rero bizomera nk'umunsi mushasha kuri bizuba bizokayanga n'amazi umuco mubi wa teolojiya yakozwe n'abantu zohera kandi umuco w'Imana uzomurikira mu nzira zabo maze utabure igihuzo gitwikiriye umuco mwiza kandi bashobore kugendera mu nzira y'iroro y'ukwezwa maze babe kubw'abantu nk'uko Kristo yabigenje rero mugiye tuzanye umurongo wo gusengera n'ubwo gusengi amavuta abakozi bawe muri iki gitondo twese mugiye dusengeranira kandi duhe uyu munsi ako umuntu wese arwaye aca muri uyu murongo wo gusengerwa aza gukira bashobore gusubira inyuma nka wa mukobwa muto w'amazi y'imirazi y'umuhungu mutoya hamwe na wa mupfaso ni w'umutamakazi na mwene data white hamwe na benshi mubahaciye mwami bafite imibabaro n'indwara n'ikintu abaganga batashobora kuvura none hengaba uyu munsi haheze hafi ndwi nona hengaba bameze neza uyu munsi mana reka abagabo n'abagore barenge bafite nka kurya kwizera bazi babanze ko bagiye karuvariyo kubambwa ku vyumviro vyabo hamwe n'ivyumviro vyabo ko bakizekera rero inkomezi zakuye Yesu mumva zibahe ubuzima ubuzima bukomeye bwo kwizera hanyuma rero ubwo nyene inyuma y'ibi benshi baze kukitengera ico kubatizwa tubisabye mu izina rya Yesu ame rero dufise iminota 20 gusa yo gukora umurongo w'amasengesho n'igikorwa cyo kubatiza ubu ntidufise amakarata yo gusengerwa ko twakuye muri ivyo kandi tuzogerageza kubikora mu bikorane byanje binini yagiye cyose dutanguye nababwiye mwese twabishyize ahabona dufise tubivise kuri bande kandi aho nja hose ayo mabanda zorungikwa ikimenyetso cerekeza gusa kumugisha icyumviro kiganiro cari ikinamba uzosengera abagwaye kera kuburyo abantu bakwizera yavuze ati ntibonyizera yavuze ati uzohabwa ibi bimenyetso kandi kubw'ibyo bazokwizera ibimenyetso byagiye birakuranwa imyaka cumi ku isi yose bitigeze bihe byihenda na rimwe nta kwihenda na gato muri ibyo nibangahe bazi ko ari ukuri none namba ushobora kwizera ikimenyetso itere rero ubutumwa n'ibyo irabigaragaza kandi Imana yoshiramwe ubutumwa maze ikareka bukaba butunganye gutya atari uko hanyuma nkababwira ikintu coba ari ikinyoma Imana ntiyokwemerera ko ndabikora oya mugenzi ndiko ndababwira ukuri rero mwese abashaka gusengerwa bisa nk'ibyo kuri uyu murongo nga nimuze kuri uru ruhande namba mubishaka kuri mutondi buryo hanyuma rero biratuma aba bantu bahaca mu gihe dusenga hanyuma turasaba abahungu bajejwe umutekano w'ishengero n'abariya baraza gucunga kandi mu gihe baca nga hanyuma kuri uru ruhande turabaza n'inyuma hanyuma tubacishe mwa abantu bose basengewe yo oya sinabikoze yemwe igihe cyose mushaka ntacho bitwaye mushobora kumujana hanze canke ndasho muzoja hanze hariya ubu canke hanyuma gato igihe cyose ashaka ntacho bitwaye rero dutegereze uko dushobora muri iyi minota mike yigurikira ndashaka ko mwese mwoba muri yumvira ubu rero niki niki bibiri yivuga amasengesho yo kwizera azokiza umugwaye nibangahe bazi kwa ribyo nibangahe bazi ko bibiliya yavuze iti ibi bimenyetso bizoboneka kubizera ibikorwa nkora namwe muzobikora none ibikorwa byari biki yavuze ati ndashobora namba mwibyizeye nshobora gukora ibi byo nibyo ikibazo canje cari kihe ntibazonyizera yavuze ati ibi bimenyetso bizotuma bizera rero namba mwizeye mwitegura iki nigiye cyanyu cyo kubohorwa neza cyo kimwe nuko kubace gucaha nisezerano ry'Imana imwe ubu dufise umurugore mutoya agwaye nga afise ingorane y'umushishito ava New Albany tugiye kumusengera ubwa mbere rero ashobora kumurongera icicaro ciwe rero mutekereze kandi mwese ubu ndashaka ko bene data bamfasha nga akandi twunamika imitwe yacu akanya gatoya ubu kubw'isengesho ubu data w'umwijuru ibi byabaye ijambo ryawe sinjejwe ingingo izofatwa kuri rya ariko njejwe kuryigisha kandi kumenya ibi kandi kumenya ko ndi umuntu kandi umunsi umwe ntegerezwa kubonana nawe nigishije ukuri kuvuye mu mutima wanje urabizi atari kuba inyifato zitabereye namba byoba biruko mwamirondera nkeraba nkeneye ukwihana kandi data ndasaba yuko uja kumfasha ubu mu gihe tugiye gusengera abagwaye amasengesho yanjye yishugwe muri atari amasengesho yanjye yonyine mwama ariko isengesho ry'iri isengesho mu gihe aba bantu byocuriki iyaba uyu muntu yari umukenyezi wanjye ahagaze ngayo byocuriki iyaba uyu yariwe yicaye mu ntebe y'ibimuga canke mushikanje mana yo mana kiza aba bantu mbegura bikoraga mwami Raba bahagaze ku murongo w'amasengesho indwara z'umutima kanseri ibivyimba indwara zose n'ububabare benshi muri bo baraza amajana barake uhereye ngaha nyene mwami kandi barabibona kandi baravyizera kandi baza ku murongo w'amasengesho kugira abakiri vyabo baje kwibuye ritima rero atari kumusavye wawe ariko akumwana wawe Yesu ari we murongozi w'ishengero wa muntu wa mhemu yansiga bwenga ari hagati yacu kandi mugi tugenda dushikana izina ryawe wavuze kwe bazosenda amadayimoni mu izina ryanje ndasenga nguje kwishura amasengesho yacu mu izina rya Yesu amen ubu abantu bose basengere uri uruhagarara namwe niri sengesho ryanyu ubu mukore muto yategerezwa gupfa umuntu munaka natamufasha nibangahe bazi mwene data Stratskreve mwene data na mushiki wazo Stratskreve na hamagawe nabo mu Budagi inshuro zitatu iri joro riheruka umwana wabo yari yapfuye barabajije bati mwene data Branham twarakubonye ku bwamhemu w'Imana uzura bapfuye niho bari maze barabiraba murabona bakandi tuzi yuko uri umuhanuzi w'umwami vuga ijambo gusa navuze sinshobora kubivuga kiretse mushitswe ku mukanwa kanje nuze mu Budagi navyutse bwango kandi barantelefonye ngo aronsi ndege ishobora kukuzana mu Budagi mu masaha atandatu indege y'igisoda yari kunjana mu Budagi kutsura umwana yapfuye indege y'igisoda kunjana mu masaha atandatu kuva Louisville gushika minice mu Budagi si ninjiye hariya ndapfukama ndavuga nti data ntegerezwa kuvuga iki mvugira mu kanwa kanje yaranyishuye nagiye mu ishamba ndavuga nti data ntegerezwa kuvuga iki sishira amajambo mu kanwa kanje nzogira ubusa bitabaye uko nasubiye inyuma ntiyanyishuye ndinjira mu ijoro ryose mugenzi ntimwamishira amajambo mu kanwa kanje nta kintu na kimwe cyicuywe ekibukeye bwaho umugore yaje aravyuka akimara kugenda ijambo narahagurutse yavuze ati ntuneguri ibi ukuntu kuboko kumwami hanyuma nyarukira kuri telefone sinshobora kuza oyo ukuntu kuboko kumwami nabujijwe murabona ubushobozi buri muri uko kunegura igihe imana ivuga iti ntubikore kuko ari ukuboko kumwami rero mose igihe kimwe yabari gukuba akudakora ikintu kimwe aragenda amaze aragikora uko vyari bimeze muri buka rero sinagiye kandi ndashobora kubazanira ivye geranyo kugira nerekana abantu batandukanye yuko batangajwe n'abaganga yuko bazopfa nyuma yo gusenga no guharigwa ibyaha urabona gu duhagaze hariya gukora gukadira kirya kintu kandi nimba imana ihaye inkomezi zo gukora ikintu ni byiza kwibyubara ibyo ukora urabona byiza kwi navuze nti ntukore rero nimubyibuka ibi bishobora kutandukana neza ariko kuri jewe birafise ico bipfuza urabona ntunegura ibi biraryoshe cyane ijwi ryiza nk'isaha 12:50 ndizera niko yari isaha 12:50 kirya gitondo ati ntunegura ibuko ni kuboko kumwami navuze nturakoze data urakoze mwami sinzo abikora namba yaravuze ati ntunegura ibi uyu numurwanditse yinjiye navuze nti reka tugende kandi byari akuba byarakozwe igihe wa muhungu muto hariya muri Finland yari arambaraye hariya yapfuye yagonzwe atana magufa yumvikana mu mubiri wiwe umwami yavuze ko kwa ukuboko kwa satana ati kwirukane hanyuma navuze nturupfu ntirushobora kumugumya mugarukane muhe kwidegenze hariho yara akurukiye mu maguru yiwe ameze neza atagupfa na rimwe rivunaguritse mu mubiri wiwe icyo ni ijambo ry'uhoraho sinshobora gukoresha ijambo ry'uhoraho atari uko ijambo ry'uhoraho ribanje kuza kuri jewe ari kwicanditswe ijambo ry'umwami ryampaye igikorwa cyo gusengera abano bantu barwaye ndabahaye igikorwa cyo kubasengera ubu amasengesho yo kwizera akiza umugwayi mureke dusenge mu namitsi imitwe ya turabona ico we avuga nk'uko mubikoze uri umukristo sibyo urizera n'umutima wawe wose Yesu yavuze agira gukiza afise ikibazo gitoya cyo mujijito warayirwaye imyaka myinshi mushikanje rero ugiye gukira namba wize ubu umwami Imana uno mugore mutategerezwa gupfa uno utamubabariye ubu ndasenze nk'uko ndamubona ndabona ntaco tumafa kandi ni yumvi byina muri ujewe mwami yuko ari ubugombe bwawe ubu yuko nkana nkamiye ibisatani mureke mu izina rya Yesu Kristo akiringo kuri kino rino shengero kandi tanga intaye ku bw'icyubahiro cy'Imana amen rero ibyoroheje cyane uko bishoboka kuba mufasoni uraza gukira izizera mwene data urizera ngaha hepfo yuko uza gukira genda rero tangura kurya wewe uraza rero reka kuba neza rero uriteze kukiri isi ngo uyibabaze yarakubabaje igira kwira irakumugaza rero imana yo mwijuru ifata inkoni ikayikura mu isi gacitangura uguharirwa ibyaha muri iryo zina nyene irashobora kuguharira ibyaha mu gukura umubabaro yawe zikagukiza urizera yuko ishobora gufata uko gusimbagurika ko mutima wawe ikagukiza ubikoze uzokira mwami Yesu y'umugore w'umureke ategerezwe kuryama muri iyi ntebe ubuzima bwiwe bwose asigaje kandi re acajanwa ariko turasabye ubu bushobozi bwa satani bumuve ko ashobore kubaho kandi agende kandi abeho nk'uko bisanzwe tubisabye mu izina rya Yesu amen uravyizena n'igikorwa cyaherahejwe byarakozwe n'ibihe n'ikihege hatabwoba ni warigeze gukira kanseri igihe kimwe hindukiruhe Yesu byose mwami Yesu ndarambise ikiganza cyanje kuri uyu mugore kandi ndakankama indwara yiwe ndazi ko ari umukristo yabyawe na mwemu ndabimukuye ko mu izina rya Yesu Kristo ariryo zina ryiza amen mwami Imana by'ukuri mwene se wiwe w'agaciro ndasabye akizere kwi mu izina rya Yesu hagarare kuri ibyo amina bizokoreka uriteguye kuronka gukira kwawe mwana wanje sawa wagiye mu kiganza cyo mwami Yesu kuri uyu musore yavuze ati bivuye kuri wewe arasenga ngo aronkugukira kwiwe nk'umukozi wawe ndarambitse ibiganza byanje kuri mwizimwiwe mu izina rya Yesu Kristo amen ubu gusa icyari cyo cyose uhamagara gusa izina ryiwe ubu ataratari jewe mana data nk'umuhungu yizeye kuryama amakora akora ku mugongo akanda agasenga hamwe nanyu akamufata ibiganza by'ico gu ico giti yari aka yo yakatokarira ubu satani yamushize mu kigo cy'abasazi imana yaje kwishengero ryera y'imana z'imishengero ryavutse kuri mwemu w'imana ishengero mwemu w'imana bamwe akanda akimenyesha rero uyu munsi kubwishengero kubwisengesho turaboshe urya mugore we muri ico kigo mu izina rya Yesu Kristo turasenga subira muhira umeze neza wakoze gusa gusabira nyoko wawe uri uwo niwe muhungu nyawe. uyu numunsi wukubo ho kakwawe mwami Yesu kubwo uyu mugore akiri muto kubwa gakiza akumugabo wiwe nukuboko kumuhogo wiwe ashobore kubikora nka mu izina rya Yesu we yavuze kuza kubyizera ubu kandi nicaha hinguwe cahera hejwe mwami abaganga baravuze mwami biri mu mubiri wiwe biriko bija mu ijisho ryiwe yaje kugira ngo abohogwa he kuri arutari mugira ishengero ryera ririko rirasenga ndasaba kubohoka kwiwe mu izina rya Yesu Kristo iki ciza kizova mu mubiri wiwe n'igikorwa cahera hejwe kubwo umuhungu we ndaha heza gyakagahungure kukuza kumva nibisabwa bikwiye bigaruke mu gutwi kwiwe ubishengero ubishengero riravuga ubishengero n'umubiri wakabanga wa Kristo turabasengera mwese murabona ntituvuga ko turi mwisi ukundi ntabwo tuvuga twibazaho tugiye twaratoye inzira twaravukiye muri iyo nzira turi shengero ry'Imana iriho igice cyaryo navyo nivyo byarakwiragijwe ku isi yose ari kuyu n'umugwi wabo uyu munsi twese hamwe tuje mu izina ryiwe tuje gukora ibyo yavuze dukore ico adashobora guhishura ico gihe tuje hamwe twese dusengera abagwaye kurambika ko ibiganza isengesho ry'ukwizera rizokiza abagwaye ikibazo cy'umutima wawe gishobora kukupfa ko mu izina rya Yesu Kristo nubi bikogwa mana yo ampaye